Abi Filipi ikigabane cya kabiri. Nuko nambara kuremeshwa muri Kristo, nambara kwirurwa kuva mu rukundo, nambara gusangira mwemu, nambara imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanjye mwimvira kumwe, musangira urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Ntimugire icyo mukora ko bwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi. Umuntu wese yumvire yuko uwundi amuruta, kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, ariko yumvire n'iby'abandi. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu.
Uwo naho yari asanganye ishusho y'Imana ntiyumvire yuko kurenganira n'Imana ari ikintu cyo kumira ko, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru, ay'ibyo ku isi, n'ay'ibyo kuzimu, kandi n'imi zose zizokwature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro.
Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka mu bari kumushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda gashitsi, yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyine naho ntari iyo, nimurushirize kugenza gutyo, kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibihimbara. Mukore vyose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarore. Muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramiye ibibi by'uburyo bwose, banduye, mukababoneka nk'umumeze nk'amatara yakira mu isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntaruhijwe n'ubusa, ariko asangwa nkwiye gutangwa ku kimazi ku kwizera kwanyu no ku bwikorwa cyako. Ndanezerwa, nezeranwa namwe mwese, namwe mubari ko munezerwa, munezeranwe nanjye. Ariko nizigijwe n'Umwami Yesu yuko nzobatuma ko Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nzoshire umutima hamwe ninamenye ivyanyu. Simfise uwundi ari n'umutima nk'uwuwo, yoba bari ivyanyu vy'ukuri, kuko bose barondera ivyabo batarondera ivya Yesu Kristo. Ariko murazi ingene uwo twagoranwe nka kurya umwana agoranwa na se, ariko twakoranye igikorwa cyo gukwiza ubutumwa bwiza. Nuko niwe nizigiye yuko ari we nzoca ndabatumako, aho nzomenyera ibizombako. Ariko nizigijwe cyane n'Umwami wacu yuko nanjye nyine nzoza vuba, kandi ndabonye yuko bikwiye kubatuma kwa Epafrodito, umuvukanyi dufatanije igikorwa n'intambara, ari we ntumwa yanyu nkorera ivyo nkenye, kuko bagirira igishika mwese, akarandurwa umutima n'uko mwumvise yuko yararwaye, kandi kuko yari yararwaye hakwa guhwera. Ariko Imana imugirira imbabazi, kandi si we wenyine, ni jewe yazigiriye, kugira ngo umubabaro wanjye ntiwongerekane. Nicyo gitumye ngira umwete wo kumurungika, kugira ngo nimwongera kumubona muzonezerwe, nanjye ndiho kumubabara. Nuko mumwakirane umunezero mwinshi kubw'Umwami wacu, kandi abameze nk'uwo mwami mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'igikorwa cya Kristo, yahevye amagara yiwe, amfashe ibyo mutari mwaheraheje kumfasha.